Iyi ni Radyo İzgi Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze muri aya makuru. U Rwanda ruravuguruza ibikomeje kuvugwa na bimwe mu bihugu by'amahanga ko abarusura bakwiriye kwikandagira.
Kuba ibyo bihugu byarafashe ibyo byemezo ntabwo bihuye n'ukuri. Tuzavugana nabyo turebe impamvu yabyo, ariko ntabwo bigaragara kuri hano mu Rwanda uko byifashe.
Uwo ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, Olivier Nduhungirehe. Ikiganiro kirambuye twagiranye ni mukanya. Turanababwira icy'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda ruvuga ku busabe bw'umunyamategeko wasabaga ko zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga ziteshwa agaciro. Turajyana mu Burundi kureba uburyo icyo gihugu gishaka gusubira mu muryango wa SADC. Ayo makuru ndetse n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure. Radio Ijwi rya Amerika. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino. Aloyse Bigirimana yabateguriye. Aloyse Bigirimana, urakitsaho.
Urakoze Geoffrey, ndakuramutse ndamutse n'abaduteze amatwi, meze neza. Batatu mu bagize akanama ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Sudani baratanze imihoho cyo kuwa gatatu, mu gihe ako kanama nyene kavuze ko kashitse ku masezerano ku byasabwe nka byose n'abarongoye imiyerekano. Abo nabo basabye abanyagihugu babo bashika umuriyoni kwitaba mu rugendo rukomeye rwo kubandanya basaba ko leta ishikirizwa abasivile. Abagize ako kanama ka gisirikare 10 nibo batumye ko indongozi z'abari mu myiyerekano mu mubonano inyuma y'ibiganiro byari byarahagaze ku munsi w'Imana. Lieutenant General Chasmedine Kabashi avugira akanama k'abasirikare kari ku butegetsi yabwiye amenyeshamakuru ko bumvikanye ku bitari bike, ariko ntiyasobanuye ku bijyanye no gushikiriza ubutegetsi abasivile ko bakivuze ko inyuma y'ivyo ku kanama kashikirije. Bashikirije kandi ko batatu mu bakagize baciye batanga imihoho inyuma y'iryo tangazo. Ishyirahamwe impunzi z'amakongo ni ryarakuye impunzi z'abanyeribiya zishika 325 bari mu busho bwa leta ku murwa mukuru Tripoli, inyuma yaho bamwe bari batewe bivanye n'uko biyamirije uburyo bubi babayemwo muri ayo mabohero. Imirwano hagati y'amareta aharanira gufata ubutegetsi muri Libya yatumye ubuzima bw'abantu ku murwa mukuru no mu micungararo ya Tripoli butoroha. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abantu 12 muri izo mbohe batwawe kwa muganga gusuzumwa ku bijyanye n'amagara yabo. Abategetsi bawo ni bavuga ko bahangayikishijwe n'umutekano w'abimukira bashika ku 3000 bari mu busho butandukanye Tripoli. Bavuga ko imirwano ituma batoroherwa gufasha abo bimukira, kandi ko ari ngombwa ko bava muri ayo mabohero bagakurwa ahabera izo ntambara. Leta ya Komoro yarugaye amashuri, bibuga by'indege hamwe n'ibiro vya leta ejo ku munsi wa gatatu igihe gihuhusi kivanze n'imvura nyinshi ciswe Kenneth carengana muri iryo zinga. Ico gihuhusi caturutse mu ibahari Indiana citezwe kugira inguvu nyinshi mu gihe cerekeza mu gice ca Afrika y'ubuseruko hafi y'urubibe hagati ya Mozambique na Tanzania. Icyo gihuhusi kije kandi mu gihe ibihugu bya Mozambique, Malawi na Zimbabwe bikirwana no gusubiza mu buryo ivyononywe n'igihuhusi cyo mu kwezi guheze ciswe Idai. ibihuhu sinkivyo bivanze n'imvura nyinshi ntivyari bimenyerewe muri ako karere mu gihe abanyagihugu bibashika ko badasanzwe bazi n'ingene bavyifatamwo ni mu gihe kandi igihugu ca Afrika y'Epfo kikirwana n'imyuzure hamwe n'imisozi yasenyutse ejo kwa gatatu inyuma y'imisi myinshi y'imvura ihitiye mu buseruko bw'ico gihugu abantu bashika kuri 51 barahasize ubuzima Indongozi zo mu mugambwe wa demokrate aha muri Leta Zunze za Amerika zashikirije umubabaro kandi zisaba ko hoba kandi gusubira kwiyumvira ku bucuti hagati ya Leta Zunze za Amerika hamwe na Arabia Saudite aho hareje kwa gatatu inyuma y'ubwicanyi kivungwa bwakozwe na Leta ya Arabia Saudite. Arabia Saudite je kuwa kabiri yaraciye imitwe abanyagihugu bayo 37 hafi nka bose bo mu nkehwa abayisilamu baba shiite umwe muri bo aranabambwa inyuma yo kwicwa kandi na ishyirahamwe mpuzamakungu ni naryo rikavuga ko muri bo harimwo abari batarakwiza imyaka yo gushyirwa mu mabohero senateri Bernie Sanders ari mu bamaze gushikiriza ko bagomba kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ha muri Amerika yavuze ko ubwo bwicanyi bwerekana ko byihutirwa ko Amerika isubira kwihweza neza imigenderanire hamwe n'intwaro y'ubwicanyi ya Arabia Saudite ntacyo President Trump arabivuga ko ariko yawe yarigeze gushikiriza ko yifuza gutsimbataza imigenderanire n'ico gihugu inyuma yicwa rya Khashoggi Mukurangiza abasivile benshi muri Afghanistan ngo barishwe n'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika na Afghanistan kuruta abishwe n'abatalibani hamwe n'indi mihari yitwaje ibirwanisho muri ico gihugu iryo byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mucegeranyo cashikirijwe ku munsi wa gatatu ejo ONU ishikiriza ko mu mezi atatu ya mbere yo mu 2019 inteko ziri ku ruhande rwa leta zatumye hafa abantu 305 hamwe n'amajana 3 bakomeretse mu basivile
ndagushimiye Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru umaze kutugezaho amakuru y'iki gitondo tuyakomereze mu Rwanda aho Rwanda yiruvuguruje byatangajwe n'amahanga harimo ubufaransa na Canada Herutse kuburira abaturage babyo kwikandagira mu ngendo bagirira mu Rwanda cyangwa kureka izo ngendo mu gihe zaba atari ngombwa cyane kubera ikibazo cy'umutekano ibyo bihugu bivuga ko utameze neza mu kiganiro umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba Olivier Nduhungirehe yahaye ijwi rya Amerika ku munsi w'ejo yavuze ko atazi gitera ibyo bihugu kuvuga amagambo asatyo
Birango no kubaza ibyo bihugu byafashe icyo cyemezo ariko uko byagenda kose ntago bihuye na situation ihari mu Rwanda kubera ko umutekano urahari mu mpande z'igihugu muri parike Birunga bakira rugendo n'ubu ngubu baraza buri munsi ndetse no mu bindi bice by'u Rwanda harimo n'ishyamba rya Nyungwe rero kuba ibyo bihugu byarafashe ibyo byemezo ntabwo bihuye n'ukuri tuzavugana nabyo turebe impamvu yabyo ariko ntabwo bigaragara kuri hano mu Rwanda kuri tera uko byifashe kandi ibyo bihugu bifite ababahagarariye hano mu Rwanda ndetse hari n'abakerarugendo b'ibyo bihugu n'ibindi bihugu byo muri ibyo bice bagendera u Rwanda nta kibazo bigeze bagira
ugize uti ibyo bihugu bifite ababihagarariye mu Rwanda iyo mubabajije impamvu batanga isura isi cyo ku Rwanda kandi mwe mwemeza ko nta kibazo gihari babasubiza ngo iki
ibyo bintu ni bishya ku buryo ntabwo turabona umwanya wo kubiganiraho neza n'abagarariye izo ambasade cyangwa n'abayobozi y'ibyo bihugu ariko ikigomba kurebwa ni situation ko yifashe ishobora kugenzurwa na buri wese mu Rwanda rero hari umutekano muri ibyo bice byose byagiye bivugwa hose ku butaka bw'u Rwanda kandi abakerarugendo imiryango mpuzamahanga ihari za ambasade bose bafite ububasha bwo kugera ahantu hose mu Rwanda hakaba harangwa n'umutekano rero bivuze ko icyangombwa ari ukureba situation ko yifashe mu Rwanda atari ukureba amabwire ya bamwe cyangwa se propaganda zikorwa n'iyo mitwe ikorera mu mahanga
waruvuze uti propaganda ziyo mitwe ikorera mu mahanga mutekereza ko impamvu ubufaransa bwavuze ari amagambo none na Canada ikabiyongeyeho byaba biterwa n'iyo mitwe muvuga ikorera mu mahanga
ntaje dutekereza tuzabiganiriza nabo babitsobanurire hari kuko byagenda kose mwara bikurikiye propaganda bagenda bakora babeshye bavuga ngo bigaruriye ishyamba rya Nyungwe n'ahandi iyo ni propaganda ikorwa birazwi rero tuzabiganiriza ibyo bihugu byose tubasobanurire ndetse n'ibindi bihugu byose nabyo bihagarariwe hano mu Rwanda twongere tubasobanurire uko byifashe mu Rwanda
ibyo vuze ko hari abavuga ko bafite agace k'ubutaka bw'u Rwanda nibyo ejo bundi twavuganye na Paul Rusesabagina uhagarariye MRCD mbere gato twari twavuganye na Calixte Sankara uvugira ingabo za FLN baravuga ngo wari muri Nyungwe. Rusesabagina yambwiye amagambo agira ati ntabwo twagiye muri Nyungwe kugira ngo tuvemo. None uramuvuguruje rero nta ngabo ze ziri muri Nyungwe.
Rusesabagina ari n'umugabo ubukorera mu Bubiligi. Hari impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi kubera nyine uruhare afite mu gushinga uwo mutwe bitwaje intwaro. Ibyo avuga byose bikaba ari propagande kugira ngo nyine atere ubwoba abantu abeshye abamukurikiye ko arantu yigaruriye ariko ibyo byose ngira ngo bizarangira mu butabera kubera ko u Rwanda rwashyikirije nyine izo mpapuro leta y'Ububiligi
ahubwo urananyibukije yatubwiye ko u Rwanda rwari rwohereje abantu barwo muri Comore kugira ngo bafate Calixte Sankara bamushyikiriza ubutegetsi bw'u Rwanda ariko ngo kubera imishyikirano bakoze hagati y'ubutegetsi bwa Comore n'inshuti za FLN na MRCD u Rwanda ngo rusubira yamara masa ibyo bintu nibyo cyangwa barababeshyera
ibyo nta makuru mbifiteho kandi nawe ubivuga uwo Rusesabagina nawe bigaragara ko nta makuru abifiteho
kandi abyemeza
nta makuru abifiteho arabivuga ibintu byose byo kuvuga bijyanye na propaganda byo barabimenyereye ariko nge nahamya ko nta makuru nabo abifiteho
ndagushimiye cyane bwana Olivier Nduhungirehe mukomeze kugira umugoroba mwiza
ndibashimiye
tugume mu Rwanda aho urukiko rw'ikirenga ejo rwemeje ko icyaha cyo gutuka no gusebya umukuru w'igihugu kigumishwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha kubera ko ari umuntu ufite inshingano zikomeye ugomba gushyirirwaho amategeko yihariye amurengera uyu ni umwe mu myanzuro ku birego uru rukiko rwari rwaregewe n'umunyamategeko Mugisha Richard asomuta kaboye
uyu ni umwe mu mwanzuro umaze gufatwa n'urukiko rw'ikirenga kirego rwari rwahawe n'umunyamategeko Mugisha Richard wasabaga ko zimwe mu ngingo z'amategeko kandi ibyaha mu Rwanda zateshwa agaciro ko zinyuranye n'itegeko nshinga mu ngingo esheshatu zari zasabwe kuvanwa mu gitabo cy'amategeko kandi ibyaha mu Rwanda harimo ingingo ya 33 ivuga gukoza isoni abayobozi b'igihugu Maitre Mugisha Frank yavugaga ko gushyiriraho itegeko abayobozi b'igihugu nturishyirireho rubanda rwose binyuranije n'itegeko nshinga kuko bizana ivangura Maitre Mugisha watanze ikirego yasabaga urukiko ko iyi ngingo yakurwamo wasebeje umuyobozi agakurikiranwa n'amategeko mbonezamubano iyi ngingo kimwe n'indi yavugaga icya cyo gusebya mu ruhame imihango y'idini urukiko rwemeje ko byavanwa mu mategeko mpanabyaha mu Rwanda bikaba mu mategeko mbonezamubano ariko ingingo ya 136 ivuga ku cyaha cyo gusebya umukuru w'igihugu urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwemeje ko icyaha cyo gutukana no gusebya umukuru w'igihugu kigumishwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda kubera ko umukuru w'igihugu umuntu ufite inshingano zikomeye ugomba gushyirirwaho amategeko yihariye amurengera umunyamategeko Richard Mugisha watanze ikirego avuga ko nubwo atanyuzwe ariko yishimiye ko ikirego cye yabonye wakigeze
twebwe nk'abanyamwuga nta ibintu byo kunyurwa ntago bibaho ubundi tuba twaje hano kubera ko twubaha urukiko ni rwo rugomba gukemura impaka iyo rwamaze kuvuga kunyurwa cyangwa kutanyurwa ubwo biba bitakiri isho ariko cyane cyane navuga yuko n'uru rukiko n'ububasha bwarwo nacyo ni ikintu gishya kuko iyo ureba amavugurura y'amategeko yagiye akorwa ubu ngubu uru rukiko icyo rushinzwe ni bene izimana byaranze kandi mbere siko byari bimeze
izindi ngingo zirimo izivuga ku cyaha cy'ubusambanyi ubushoreke n'icyaha cyo guta urugo Maitre Mugisha yasabaga ko bidakwiye gushyirwa mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda ahubwo byakabaye bishyirwa mu byaha mboneza mubantu Mugisha Richard watanze ikirego yavugaga ko ibi byaha ubikoze abahemukiwe yashatse ntaho bihure no guhungabanya umutekano rusange urukiko rwanzuye ko ibi byaha byaguma mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda kuko bibangamiye umuco nyarwanda ibintu byishimiwe n'impuzamiryango Profam twese hamwe uyu muryango wari waje kugoboka muri uru rubanza Madame Kandakuze Jeanne d'Arc ni umuyobozi wa Profam
urubanza rurangiye neza turishimye navuga ko twishimiye cyane ko iritegeko ni itegeko riza rishimangira ibyifuzo cyangwa za politike z'igihugu cyacu zivuga ngo umuryango utekane iyo rero haje mu busambanyi iyo haje mu gutwa urugo iyo haje mu bushoreke biragaragara yuko wa muryango utekanye ubutashobora kugirwaho ibyo nibyo bitekerezo twatanze kandi rwose ku rubanza rwaciwe zirangiye ngo twatanze byari ibitekerezo bitwaburanaga bitwareze ariko twashimiye ko zabyashingiwe
Subwa mbere ikirego nk'iki gitanzwe mu rukiko rw'ikirenga kuko ishyaka Green Party rigeze gutanga ikirego rivuga ko ingingo ijana rimwe ihabanye n'itegeko nshinga iyo ngingo yahaga umukuru w'igihugu kwiyamamariza manda ya gatatu kandi itegeko nshinga ryarateganyaga manda ebyiri Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Tuje mu Burundi noneho aho icyo gihugu cyongeye gusaba ko cyakomororerwa kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC mu mpera z'umwaka w'2017 uwo muryango wari wanze kwakira Burundi kubera ibibazo by'umutekano muke byarangwaga muri icyo gihugu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi kuri iyo nkuru
Uburundi bwatangaje ko bwiteguriye kuba umunyu wa nyagira 17 mu muryango w'ibihugu biri mu karere ka Afrika y'Amajyepfo SADC umushikiranganje w'imigenderanire w'Uburundi n'amakungu ari mu rugendo mu bihugu bigize uwo muryango kurondera abushigikira ico ciyumviro kuri uyu wa gatatu mu gitondo umushikiranganje Ezekiel Nibigira yabonanye n'umukuru w'igihugu ca Zimbabwe Emerson Munangagwa ambassadeur Nibigira yabwiye bagenzi bacu bakorera ijwi rya Amerika iharare ko yarajanye ubutumwa bwihariye bwa president w'Uburundi Petero Nkurunziza kwa mugenzi we Munangagwa Uburundi bwifuza ko Zimbabwe gikoresha ububasha n'igihagararo gifise mu muryango wa SADC kugira ngo gishigikire Burundi maze bwemeregwe nk'umunywanye mushasha ambassadeur Nibigira yagize ati Zimbabwe ni igihugu kivukanye dusangiye kahise na kazoza ati dutegerezwa kunga ubucuti bukomeye yongeye ati nk'uko mubizi Burundi bwarasabye kwinjira mu muryango wa SADC kandi ibintu bigeze kure ati ni muri iyo ntumbero rero nazanye ubutumwa bwa president Nkurunziza kubwira mugenzi we Munangagwa ko yo dushigikira muri iyo nzira kondwiheze ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko uwo mushikiranganje ambassadeur Ezekiel Nibigira yari yagendeye biro bikuru vya SADC birongowe na perezida wa Namibia naho nyene yarajanywe no kubwira perezida wa SADC ku Burundi ubu bwiteguye neza kandi ko buzotanga ibisabwa byose kugira ngo bwemeregwe Ezekiel Nibigira avuga ko igihugu ciwe cahamagaye n'intumwa za SADC ngo zize kurabaho ico gihugu kigejeje imyiteguro no kuzuza ibisabwa kugira ngo cemeregwe uwo mugwi w'abahinga uzoshika I Bujumbura mu kwezi kuza kwa gatanu bitekanje ko uzotanga icegeranyo mu nama y'abakuru b'ibihugu byako karere ka SADC kugira ngo abari bo bafate ingingo Uburundi busubiye kugerageza kwinjira muri uwo muryango irigira kabiri ubwa mbere uwo muryango wankije Burundi mu mpera z'umwaka w'2017 bwari bwasabiye rimwe n'igihugu ca Comore yamara Burundi burarindirizwa Comore kirinjira gukwiza ibihugu 16 bigize SADC imvo zatanzwe n'ibiro bikuru bya SADC ico gihe n'umutekano muke uwo muryango wagize uti mu Burundi haracari ibimenyetso by'umutekano muke mu gihe kimwe mu byankenerwa kugira ngo igihugu cemererwe kwinjira ariko kiba gitekanye mu mpande zose kugira abanse bico gihugu ntibahave babangamira ibihugu bisangiye imbibe kuri ico kibazo umushikiranganje Nibigira yabwiye abagenzi bacu ati bo mu Burundi amoro n'umutekano byarasasagaye inyuma yaho mu mwaka w'2015 haduki imvuru za politike kandi n'ubutunzi bwifashe neza ati dufite byinshi byo gutwara muri SADC nk'ubutare bwa Nikere n'ibindi yizeye ko akanama k'umutekano k'uwo muryango wa SADC kazobona ibimenyetso byerekana ko ayo mahoro n'umutekano byagarutse kugira ngo ico gihugu gishobore kwemeregwa ako kanama ni nako kari kanse ko Burundi bwemeregwa mu mwaka w'2014 n'indwi uwo muryango aherutse gushaho n'ibindi bisabwa bishasha kugira ngo igiye gucemeregwe ivyo navyo nuko igihugu kibwirizwa kubahiriza demokarasi agateka kazi na muntu intwari bereye ishingiye kuyubahirizwa ry'amategeko nk'uko amasezerano ya Afrika yubahiriza agateka ka kinemwa muntu abitegekanya ni naho abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko iyo ngingo izo havitoroherezo Burundi vitana chemirimana atwaruna ni force kugwemashamwe adahani ivyicaro vya politike rukorera hanze
imiryango canka amashyamwe y'ibihugu yukugira ngo ibyo bihugu byiteze imbere bisenyere ku mugozi umwe hariho ingingo ngendegwa ko amategeko ikerekezo ibyo bihugu wamusanga bisangiye rero nico gituma vyama vyibanga kwakira ibihugu bicumbagira ibihugu bishobora kuza gutera ingorane kuko bene umuryango vya mbere batangura kuraba baraba bati mbegu wewe ko yifuza kuja hamwe natwe azanyiki rero ico gihugu kijanye ibibazo kitajanye inishu kitajanye inguvu kitajanye ico giterera kitajanye ibyo gihayira abandi ibyo kirushije abandi kiba gifise amahigwe make cyane hanyuma rero nico gituma twibaza yuko leta y'u Burundi uno munsi atamahigwe na makenya ifise yukwinjira muri uwo muryango
ikindi abo bafatira ko nuko no mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ico gihugu kitabanye neza n'ibindi hamwe no kutari intererano busabwa kugihe
nta muntu nk'umukuru w'igihugu cya Afrika y'epfo Ramaphosa canke abandi bakuru b'ibihugu Namibia Lesotho hehe Zimbabwe ntibashobora kwikwegera umuntu badashobora kuyaga hamwe naho vyoshika bagakwegera ko leta ya Petero Nkurunziza ikinjira muri uwo muryango ikintu cy'ambere iyo leta izokora n'ukuzotangaza igihe ikintu cy'ambere n'ukuzowumara amazi ndabaha karorero kuvyerekeye umuryango wa Afrika y'ubuseruko leta y'u Burundi kugeza n'uno munsi atanurukoroti yige bitanga gutanga amafaranga abanyamuryango bateza gutanga
hamwe Burundi byemerewe bwo babusanze muri SADC igihugu cha Tanzania byari bisanzwe bisangiye umuryango wa EAC wo umuryango wa SADC ugizwe n'ibihugu 16 uretse icyo gihugu cha Tanzania harimo kandi Angola Botswana Komo Republika yani ya Demokrasi ya Congo Swaziland Lesotho Madagascar Malawi Mozambique Namibia Seychelles Afrika y'Epfo Zambia na Zimbabwe watangujwe mu mwaka w'1992 Pierre Clavini Nkuru Kigali ku bwijo rya Amerika
tugume mu Burundi aho umuhuza w'abarundi yagejeje ku nteko ishinga amategeko ibyo yagezeho umwaka ushize w'2018 ku kibazo cy'uko hari abaministri badashyira mu bikorwa ibyemezo byafashwe n'urwego rw'umuhuza Edward Nduwimana yavuze ku rwego rugiye gushyira hagaragara urutonde rw'abadakora iby'ibiro bye bisaba kugira ngo abaturage babimenye ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Nininahazwe
ahejeje gushikiriza ivyaranguwe n'urwego arongoye mu mwaka wa 2018 abashingamateka mu bibazo babajije babona ko hari abanyagihugu bahohoterwa kwijanye n'imizibukiro mu gihe leta ibakuye mu gataka kabo Simon Bizimungu yatowe mu ntara ya Cibitoke atanga karorero k'abanyagihugu bo ku mutumba wa Gahoma muri iyo ntara bitwariye ishirahamwe ricukura ubutare muri ako gace inyuma yo kurenganywa
abanyagihugu duserukira bariko bararengana kuko mu mategeko umuzibukiro umunyagihugu wese azakoronka imbere y'uko akurwa mutwiwe imirima yabo yararanduwe birandwa n'ishirahamwe ari nayo yari batunze ariko icyo tubona imizibukiro yo kuyironka n'ikibazo nk'ubu nagomba ndabamenyeshe ko iryo shyirahamwe riheraniye abanyagihugu bo ku mutumba miliyoni zirenga 900 izo miliyoni zirenga 900 abanyagihugu bakuye mu byabo nizo zatiza kubatunga ariko uyu munsi uko batanga iyo mizibukiro byateye isoni n'agahinda
umukuru inama nshingamateka we wasanga ibwirizwa rigenga iby'imizibukiro rishaje agasaba umuhuza w'abarundi gufasha kugira ngo rihinyanyugwe mu ntumbero yo kujana n'ibihe igihugu kigezemwo
ibyirizwa rijyanye n'imizibukiro n'ibyirizwa rya kera n'ibyirizwa ritakiri ku gihe bavuga nti rero mbega nta kuntu urwego rw'umuhuza rusanzwe rwumviriza abo bantu baba barenganijwe ku bijyanye n'imizibukiro rushobora gufasha kugira ngo rufatiye ku ibyirizwa rihari
habe gushira ku gihe iyo bwirizwa no kuvuga ko bakumviriza abene gihugu bati bakuranduriye igiti cy'umwembe bakuranduriye ikigazi bakuranduriye ukaratusi bakuranduriye icyayi cyangwa ikawa turabona ko amafaranga abereye muri kino gihe turimo buduha araya.
Edouard Uwimana ntakana ko haramenye gihugu barenganywa kujanye n'umuzibukiro. Aha akemera ko agiye kwifashisha amategeko mu ntumbero gusaba ababijejwe guhinyanyura iryo bwirizwa, naho yemeza ko bisaba uburyo butari buke.
Batwitura benshi ari nk'abene gihugu baza bidogera bijanye n'imizukiro baronswa, ubetse ko ari make, nayo make ugasanga aronswa nabi nabi, ugasanga birateye icyuka kibi mu bene gihugu. Ati none ntacyo mwofasha kugira ngo yobwirizwa rishobore guhinyanyurwa. Iri bwirizwa murabizi rihindutse ni bwirizwa riheza rigatuma na bwa bwo twariko turavuga habaho implication budgetaire cyangwa yuko ro kugira ngo rihinduke ari uko aba habaye kuje inama n'ingingo n'abajejwe kigega. Ariko kigaragara cyoco nuko by'ukuri nkuko mwabivuze yari yakwiye guhinyanyurwa mu ngingo zimwe zimwe.
Umushingamateka Fabien Banciganino yashatse ku ruhande rwiwe kumenya nimba ingingo urwego rw'umuhuza rufashe zubahirizwa mu gihugu rwego rwemeza ko hari abanyagihugu barenganywa.
Ndakemeza ko umaze kubona ko abanyagihugu barenganywa muri byinshi. None ko mufashe iyo ntumbero mbona bizogenda gute? Iyo mufashe ingingo mbega irakurikizwa, abo babituye barenganijwe, iyo mufashe ingingo barenganuwe irakurikizwa.
Kwico kibazo Nduwimana yemeza ko hariho abashikiranganji bagarariza ingingo z'urwego rongoye, ariko akavuga ko atakindi ugo rwego rurekuriwe gukorera abo babagararije atari kubatangaza mu kinyamakuru cha leta.
Nubabwiye yuko nuhacariho amaresistance mu bushikiranganji butandukanye baratahura neza ingingo urwego rw'umuhuza rwa rwafashe ku buryo hariho abakinana kudushyira mu ngiro uro hariho ndetse bamwe bamwe tuba turiyumvira gutangaza mu kinyamakuru cha leta kugira ngo twerekane yuko bagarariza intumbero n'ingingo z'urwego rw'umuhuza, kuko n'ibyo amateka turekurira ku buryo n'abazobisoma baba bahara no munsi n'abazovuka bazobona yuko umushikiranganji kanaka cyangwa umuyobozi mukuru kanaka ikigo kanaka yagararije ingingo zafashwe n'urwego rw'umuhuza, hanyuma ndetse byandikwe muri kahise y'igihugu.
Urwego rw'umuhuza w'abarundi rwakiriye dosiye 162, hakaba harizo rwari rusanganywe 25 rwashikirijwe mu 2018. Nk'uko urongoye urwo rwego yabishikirije, hizwe amadosiye 153, hasozerwa 76, hakaba hasigaye izigera kuri 78, mu gihe hari izitakiriwe zingana kuri 33.
Uwo munsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria wizihizwa buri mwaka tariki ya 25 z'ukwa kane. Buri mwaka rero hagasuzumwa ibimaze kugerwaho mu rwego rwo kurwanya iyo ndwara. Afrika niyo hanini izahazwa na malaria, kuko abayirwara n'abihitana kuri uwo mugabane bagize 90% by'abarirwa ku isi hose. Frederic Nkundikije yadutegura inkuru ikurikira.
Utwigoro two gutuza ingwara ya malaria ntabwo ari utwigoro dushasha, yamara utwo twigoro dufise insiguro nshasha muri uyu mwaka kubera mutahe wongerejwe wo kugwanya ikiza cha sida, igituntu hamwe na malaria. Uyo mutahe ungana n'ibice biri hagati ya 60% na 70%, vyo mutahe utangwa n'amakungu mu kugwanya malaria uzotangura mu mpera z'ici yimirije. Mu myaka 10 na 15 irangiye, ikiza cha malaria carihaye inkumbi nk'uko Professor Brian Greenwood yigisha muri kaminuza London School of Hygiene and Tropical Medicine abivuga. Avuga ko hakozwe intambwe ikomeye mu kugwanya ikiza cha malaria, kandi ngo umutahe watanzwe n'amakungu wabaye ingirakamaro. Ivyo ngo sagaseseshwa rumuri, kuko mu mwaka w'2020 impfu zitewe na malaria zagabanutse inshuro 25% muri Afrika, intara yasizikajwe cyane n'ikiza cha malaria. Vyongeye, ibihugu 50 byaranguye umugambi wo kugabanya impfu ziterwa na malaria ku rugero rw'ibice 75%. Yamara urugendo ruracari rurerure. Mu ntango abantu bicwa na malaria ku mwaka bangana n'umuriyoni, mu gihe muri iki gihe icyo gitigiri cyagabanutse gushika ku bantu 600,000 bagwiriyemo abana bicwa n'icyo kiza, mu bisanzwe gishobora kwirindwa nk'uko Greenwood abivuga. Abahinga nka Greenwood barafise amakenga ko mu gihe isekeza ryo kugwanya ikiza cha malaria ritobandanya, intambwe imaze gushikirwa yohava ifatwa nk'uko umengo umugambi wo kugwanya malaria warashikiriwe. avuga ko malaria imaze igihe kirekire kandi bizwi ko mu gihe umugambi wo kwirwanya uhagarikwa iyo ngwara yobandanya igaruka kandi ifise n'ubukomezi usombirije. Inkuru yanditswe mu kinyamakuru Malaria Journal ivuga ko ingwara ya malaria yagendojwe ku bantu 75 yagarutse ahanini bivuye kutwigoro two kwirwanya twagabanutse.
Nshuti mwakomeje kudutega amatwi, tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira. Ku bugenzuzi bw'ibiganiro hari Fatuma Alimas Kalala, aya makuru yahagarariwe na Etienne Karekezi, naho gye mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.